This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika cyo muri iki gitondo twaganiye na Dieudonné Nahimana ayoboye ishyirahamwe New Generation ifasha abana bo mu ibarabara mu Burundi. Mu minsi yahera twaraganiye ku byerekeye ukugene iryo shyirahamwe ryanyu ryatowe kuzoserukira akarere ka Afrika mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara kizobera mu gihugu cya Brazil. Muri uku kwezi nashaka rero kubandaniza ku kiganiro twagize mu minsi yahera mu mwaka uheze kuvyerekeye ico gikombe. Mwadukira ku mayango kugene muriko muritegurira muri iyi minsi ico gikombe, hasigaye iminsi itari myinshi, mugejeje he imyiteguro?
Murakoze. Muri mwanya nyene turiko turavugana, turi ku kibugaho abari muri uyu mugwi mupira w'amaguru wo muri New Generation ariko bagira imyiteguro. Rero imyiteguro yacu igeze kure, kandi abari mu mugwi w'umupira wacu barumva yuko vy'ukuri biteze kuzokina neza, kandi bafite n'ibyizigiro ko bashobora gutwara igikombe n'abado bariho ibihangange nk'abado bavuye muri Brezil, muri Argentine no mu bindi bihugu nk'ibyo. Donc bo barumva yuko baramyitegura kwaragira ikigenda neza, naho iburyo bwo kwitegura butatworoheye. Kindi nuko twaramaze gutangura ibikorwa byo kuza turasaba abantu bo ngaha mu Burundi boshobora gushigikira mu bikenewe. Ejo bundi twaragize igitaramo twari twatumiyemo umushikiranganji w'inkino n'imico Kama, twari twatumiyemo abantu basanzwe bakora ibikorwa byo gufasha abana nka Magi, Maison Shalom, ariho n'abatete twashoboye kuronka nka Francine Gasanzwe ari mu bakiganwa bateye imbere mu bijyanye no kwiruka, Diane Nukuri wo muri Amerika nawe nyine ari ino yashoboye kubana natwe muri ico gitaramo. Cyaba igitaramo ciza cari kugira ngo habe gutera intege iyo mikangara yuko muri iryo higanwa bogenda by'ukuri nk'abaserukiye igihugu, kandi yuko bazaba bafite umwitwaro wo gutwara icyo gikombe. Rero navuga mu majambo make, naho gorana bitabura ariko niteguriye kwigenda neza.
Muravuze uko uburyo butaboroheye, mushaka kubisigura kurusha?
Ego, nkuko nari nabivuze mu kiganiro cya mbere, nuko umugwi wose mu migwi izogenda guhiganwa hariho ibisabwa cyane cyane mu kurandira ibijyanye n'impapuro z'ingendo zo twa pasiporo zitubiza kuba ku mugwi. Umugwi ni wo tuza kurondereza impapuro, kuriha ibijyanye n'amaviza, ni uwo mugwi tuza kukuriha. Naho abateguye badufasha kugira ngo byorohe bivuye mu bushikiranganji bw'imigenderanire bwo muri Brezil, ariko kandi bigatsaba no guriha amatike gushikaye kuko abateguye bobo bitwararika ivyahariya gusa. Rero twatanguye gutororokanya hirya no hino abashobora gushigikira, kuko ni ibintu bizatwara uburyo butari munsi y'ibihumbi 30 vy'amadolari. Bagenzi bo hirya no hino badufashije ku bijyanye n'amatike, amafaranga yamaze kuboneka n'ibijyanye n'imiteguro yo kurondera amaviza. Bisa dusa naho dusa n'ababirangije, ariko mu bijyanye n'imiteguro ngaha ni ukuvuga imipira yo gukina, kuronka ibyo bambara bikwiye, biracasa n'ibigoranye kuko hari amashirahamwe amwamwe yari asa n'atwemereye ariko atumva neza ingene bizogira ingaruka nziza ku mashirahamwe yabo mu bijyanye n'amapibisite. Ariko byose ntabwo babiduteye abana bari basanzwe bamenyereye kubana mu bumwe, kandi ariko barakora bumva icyo biteze gushika ko barabandanije bakora, naho kubera badafite ibirato bisa neza bikwiye canke amama yakwiye. Ariko turashaka gushimira cyane cyane na Jean Berkimansi, numvise yari mu kiganiro ariko amama bakoresha mu girantrenema uyu munsi niwe yadufashije kuyaronka avuye mu gihugu cya Canada, niwe yadufashije kugira ngo ashobore kugira amantrene ariko arakora uyu munsi.
Ibihugu bizoja muri iryo higanwa ntibihe? Muramaze kumenya umugwi muzoba murimwo?
Ntibadushikiriza neza umugwi tuba turimwo kuko ibyo bidosohoka mu minsi iri imbere, ariko ibihugu bizogenda muri higanwa ni ibihugu 25. Mu migwi izoza gusiga muri iryo higanwa hazoba hariho imigwi ishika 25 ivuye ku isi yose. Imigwi 16 ikazoba ari igizwe n'abahungu ariyo tuba turimwo. Twebwe ntituramenya neza abo tuzotangura gukina, bizosohoka mu minsi iri imbere, ariko harimo imigwi ikomakomeye nka mugwa Brezil wo muri Argentine, wo mu Bwongereza, wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hazoba harimwo ibihugu vyo muri Asia nk'ibihugu vya Philippines. Hari imigwi itandukanye muri Afrika cane cane imigwi y'abahungu, hazoba harimwo umugwi wo muri Tanzania hamwe n'uwo muri Egypt.
Hanyuma abana muzojana bazoba bangana iki? Babemerera kujana abangana iki ku vyerekeye uwo mugwi?
Bakina mu mupira muto ikibuga gitoyi, ni ukuvuga hazogenda abana 9 gusa mu mugwi ntibazogenda gukina, kubera ko ntibakina mu kibuga kininiya cane. Naho mu kurangiza mu gice ca nyuma c'ihiganwa hazoba gukinira mu kibuga kimwe mu bizokorerwamwo higanwa igikombe c'isi yose ca FIFA, ariko abagize ikibuga gitoyi nico gituma hazogenda 9 gusa.
Hanyuma abo bana mubona mwabateguye gute kiretse kubamenyereza ku vyerekeye umupira w'amaguru ko rizoba ryambere bazoba basa basohotse hanze bagiye mu gihugu cyo mu mahanga batamenye imico yaho kubyere kubategura kuri ugo ruhande mu bitegura gute
turafite imico yose kwa gatandatu mu gitondo aho abo bana basanzwe ari muri uwo mugwi badakwiga nk'indimi turafata umwanya wo kubigisha bariko bari gicongereza ko turarondorera abashobora kubigisha igiportugese gike bashobora kudukoresha ariko kandi turafata umwanya wo kubasigura yuko bagiye nk'abaseruka igihugu bateza kumenya kahise ku Burundi bakamenya ingene bashobora kuvuga ku gihugu kuko bagiye nk'abagiye kura igihugu no kumenyekanisha Burundi busanzwe butazwi cyane mu bindi bihugu byo ku isi ariko kandi igihambaye nuko twebwe twafashe nk'ikintu ngendegwa ko muri uyu mugwi wacu yuko ari umugwi ugaragaza ibijyanye gusubiza hamwe hagati y'Abarundi rero kubw'ibyo baraheza bakashobora no kwerekana by'ukuri ibyifuzo bafise ku ndoto bafise ku gihugu cyacu nyine cyo heza kikamera muri kadoda rero uko barasanzwe barerewe mu ishami rya New Generation imyaka myinshi basanzwe barabyigishijwe basanzwe by'ukuri nk'uko umugwi wabo bawita imboneza basanzwe ari abantu b'imboneza nyine basanzwe basanzwe bigisha abandi urundi rwaruka mu yindi migwi no kuvuga ngo ngorane niya cyane dufise mu kubategura mu bijyanye n'inyifato
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ikiganiro gihijamba batwumviriza kuri Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi ku telefone na Jean Beckmans Manirakiza murundi abangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranira hafi ivyerekeye nkino ariko aragira uruhara ku vyerekeye umugambi wanyu wo kurungika abo bana mu gikombe cy'isi yose cyo muri uku kwezi muri Brazil cy'abana bo mu ibarabara Jean Beckmans mu kiganiro twagiranye waravuga ingene uri kurafasha ku ruhande rwawe kwabona ko icari cyimviro ciza icyimviro gifasha ugo gwaruka gwasa no gwihebuye mugabo waronse abarufasha ku gwereka inzira nziza ku myiteguro kugende muri ko murafasha ico gikorwa kigeze he
yego murakoze ambaze kuramutsa Dieudonné na Nimboneza ndabashimira ko babandanya bitegura mu byerekeye je dukora turagira ama contact turagira abantu bibavyumva turababwira hama tukarindira ico vamwo kandi ndashimira no mu athlete Diane Nkuri Johnson twamubwiye turamubwira tuti niwe wagire Bujumbura uragerageza kuraba ko hari icyo wofasha umva yagira muri gala hama tubandanye nyine tuvugana n'abantu bakunda ije umupira kandi bashyigikiye abana kugira ngo abashobore gufasha naho Dieudonné yabivuze ati ntibyoroshe usanga ariho igihe abantu batabitegera mugabo turabandanya dukurikira kandi dusaba yuko n'abandi barundi boshyigikira uwo mugwi w'imboneza
turi kumwe kandi ku telefone na bamwe muri abo bana bariko bitegurira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara kizoba muri uku kwezi mu gihugu cya Brazil nkaba nashaka ntangurire kuri kapitene w'uwo mugwi uzoserukira Uburundi muri icyo gikombe Vianney ndiho kubwayo Vianney ndiho kubwayo washaka kuducira ku mayange kugene muri ko mwitegura akamwemwe mufise nivyo mwiteze kuzoshika ko muri ico gikombe muzaba muserukiye Burundi na Afrika
murakoze twebwe ekipe yacu santira twari dufise ntamara twari dufise tusentrema nta nakimwe twari dufise ariko uko iminsi igenda niko twagiye twaronka umupira tugiye imyimenyerezo batubwira twizere yuko ibintu bizaza bukebuke rero ubu mu ncamake imyiteguro turayirembeje ubutwagira vrema twebwe turumwe tuvuga yuko nitwagenda hariya insinzi ari iwacu tutubwira uko bishoboka byose byose ingufu zose tuzite hariya igikombe tukizana ino mu Burundi hama twebwe kandi turanezerewe cyane cyane ubona tuzaserukira u Burundi tuzaserukira Afurika tuzaserukira Burundi rwaruka kandi ntituba tugiye gukina umupira gusa hariya tuba tugiye no kuvugira Burundi rwaruka ruri no mu Burundi rukiri mu ibarabara turuvugire tuvuge ingene ubuzima bumeze bw'ino ingene kahise ku Burundi ingene byari bimeze ingene ubu ibintu bimeze
izo ari rya mbere musohotse mu gihugu mugiye mu mahanga nibyo
izo ari rya mbere
nikiye mwiteze mushitseyo uko mwumva Brazil bayacira ku mayange imico yaho nibihe mwiteze kiretse umupira w'amaguru
twebwe nitwashika hariya tukiretse umupira w'amaguru tuzokwerekana kwanza imico y'ikirundi hama tuvugane n'abandi abana nyene tubabaze ingene babayeho hariya ubuzima bwabo ingene bamerewe atebwe tubabwire ibyo mu Burundi ubuzima bwacu ingene byagenze simplement
urakoze nawe Eric nimbona uwundi ari mu rugo rwaruka muri abo bana bazoserukira u Burundi mu gikombe cy'isi yose cishira hamwe FIFA cy'abana bo mu ibarabara muri Brazil Eric nimbona weho uriko witegura gute ubyiteze gute kubyerekeye cyo gikombe
tubwe tuko turitegura neza vema ubu turashima aho imyitozo igeze ubu turamaze kuronka ubuno kwita umutoza asanzwe amenyereye ivyo gutoza umupira w'amaguru baradorana umwana nyene yabaye muri New Generation niwe aradukocha mugabo dufise uwundi umuprofessionnel uvema imyitozo turayirembeje kandi turiteguye neza guserukira Burundi
uko muri babiri harakabazo ikibazo mu bamufise mushobora kubaza ari Dieudonné canke Jean Beckmans
cyono bavuga Jean Beckmans John nuko yatwemereye zizova mu Bushinwa imiturazo ntarashaka kubishise aho bigeze
Jean Beckmans
ego arakoze konye cyafa ndego nivyo hayo ibintu nari natumye mu Bushinwa aho umuntu w'inshuti abayo zosubira mbaze biracari mu nzira kuvuga yuko ari ibintu zosubira kubaza mu ndwiza na waha inyishyo
nawe Vianney ndiho kubgayo arakabaza bobaza
nashaka gushima murakoze kubona amaduha yiju nkashimira te wacu Nae mana Dieudonné nkashimira nawe wama utuje imbere katwa gushimira kuko nabara dufashije mu bintu bimayo hamwe n'ibintu nyene z'amabaro turabashimiye mubandanye mugifata mu mugongo mucika ingufu
Radio Ijwi y'America i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza aho turiko tuganira na Dieudonné naho Imana yoboye ishyira hamwe New Generation bifasha abana bo mu ibarabara akaba Burundi bwatowe kuzoserukira akarere ka Afrika mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru c'abana bo mu ibarabara kizoba mu gihugu ca Brazil turi kumwe kandi na Jean Beckmans Manirakiza akurikiranira hafi ivyerekeye inkino ariko arafasha kuvyerekeye uwo mugambi hamwe na babiri mu bana bari mu muguzo w'userukira Burundi muri ico gikombe c'abana bo mu ibarabara muri Brazil mu kwezi kuza kapitene uwo mugwi akaba yitwa Vianney ndiho kubgayo uwundi akaba yitwa Eric Nimbona ngaruke kuri Dieudonné mwitegereje nk'abo bana mumenyereza nko mu mupira w'amaguru ndazi ko ari nibindi mutagarukira ku mupira w'amaguru ubu nuko turi ko tuvuga kuri iki gikombe mwitegereje murabona ko ari abana bafise nk'ubuhinga bashobora kuzovamwa bashobora kugira umwuga ibyerekeye gukina umupira w'amaguru
ego vy'ukuri turavye ingene babikunze kuva kera kuko uko mwavyumvise muri iri higanwa ntihagenda abana bakiba mu ibarabara hajayo bahoze babayo mugabo bari mu ishyirahamwe basanzwe barezwe no kuvuga ko tumaze igihe tubakurikirana kugira ngo bagire indoto mu buzima bwabo kuko ishyirahamwe rya New Generation nkuko mwumva gitwa nuko twifuza gutegura urunganiro rushasha rugira indoto zo gushika kure mu buzima bwabo haba mu bijanye n'umupira haba mu bijanye n'amashuri mu bikorwa bitandukanye haba mu buzima bwose kugira ngo aba bana bavuye mu buzima bugoye ejo badoshobore kuba by'ukuri imboneza muri kino gihugu babe abarongozi beza bashobore gutegura kazoza keza k'igihugu cacu rero kubw'ivyo muri iki gisata cy'umugwi w'umupira si ibintu byapfuye gushika gutyo twebwe twami tubabwira kuva kera bakiri batoyi ko nibabikunda bakagira ishaka badashobora kubamwa abantu badasanzwe bashobora kuba abakinyi isi ishobora kurondera hirya no hino muri ico twagize i Bujumbura twaronse akaryo ko kwerekana umukinyi sanzwe akinira mu gihugu c'Ubwongereza yitwa Gael yari abarungikiye ubutumwa bwo kubatera intege niba ariko arabwira ati na jewe naho rankenera mu mabarabara y'Ibujumbura ndi umwana mutoyi uyu munsi nari nzi ko nabangeze aho ngeze byarabateye intege nabo nyine kubona yuko bavuye muri ubuzima barimwe ejo badashobora kuba abantu rurangiranwa mu bijyanye n'urukino rw'umupira w'amaguru rero nta nkeka dufise ko bamwe muri aba bazoba abazoshobora kuba abakinyi bahambaye ku isi mu bijyanye n'umupira w'amaguru
Jean Beckmans Manirakiza uravye ukuntu uri kurafasha muri ico gikogwa nk'abo bana wo basigurira gute ko nawe watangwe gukina umupira w'amaguru kiri muto rokina no kugwego rwa professionnel mu nyuma yaho nk'abo bashaka kuzogira umwuga ivyereke gukina umupira w'amaguru nihe mpanuro ubaha nibihe ubaha nk'impanuro
ego urakoze ndaje wa meruki Bujumbura naragiye ku kibuga ndababona bakina ndashobora naje kwemeza yuko harimo benshi bashobora kuvamwo abakinyi rurangiranwa narabonye ko bazi gukina umupira hamwe nyene navuga ati kwese twakinye mu ibarabara narashitse muri Afrika y'Epfo ndakina hamba impanuro nubaha ni impanuro babandanye babahereza agiye tunabahereza impanuro New Generation yabaye impanuro zo kuguma bafise ikintu navuga ati akaranga umuco n'abana bakundana hamba bagakunda no gukina kandi ni ukuvuga yuko mu kugira ngo ushike kure uba uzi icyo ushaka gushikako nuko bifata kandi gukora bidasanzwe cyo wavuga uti kwimenya leza bidasanzwe na discipline na determination nkuko Dieudonné yabivuze Gael Bigirimana mu Bwongereza kugira ngo ashike hajya ashitse byasabye ikintu citwa determination discipline no kumviriza abanyereza abo bana kandi bakaba babikurikiza no kuvuga yuko ababandanyije uko ndababona benshi arashobora kuvamwo abakinyi bakomeye rurangiranwa haba ndabashimiye kandi nuko aho naza mu Burundi twarabanye neza n'abana bameze neza vraiment bakuze bafite indero nziza tugasaba yuko niyo bagiye muri Brazil aricyo bazokwerekana yuko bafise ubuntu n'umutima mwiza nkaba ndabyifurije kandi imigisha kuko n'abana bazoserukira Burundi neza.
Ngaruke kuri Dieudonné Nahimana muzoja muri Brazil igihugu rurangiranwa kuvyereke mu pira maguru kuvyerekeye ubuhinga bwo gukina neza mu buryo bushimisha buryoheye ijisho tukaba tuzi ko muri Brazil benshi muri bajya bakini rurangiranwa tubona nkaba Ronaldo ba Ronaldinho ba Robinho aba ba Neymar benshi n'abana bakuriye mu makarti ya Kenya cyane bice bikenye cyane byo muri Brazil batanguye bakina mu ibarabara arabakene arabana bo mu ibarabara no vuga gutyo bakaba bavuyemo ibihanga ngabantu rurangiranwa abantu bose barabira ko kuvyerekeye ubuhinga bwo gukina umupira w'amaguru haraka ryo muzoronka muri Brazil ko gutembera mu bice nk'ivyo mukaraba nkabo bana bariko barakina kugira mwereka abo bana bibahe inguvu n'ishaka.
Ego nkuko nabivuze bamwe mu bo turi kumwe banafashe mu gutegura iri higanwa hariya turanavugana cyane n'abantu basanzwe banyere gukora muri ico gihugu ca Brazil kandi gihambaye nuko bamwe mu bakinyi bakomakomera urangiranwa bazoba mu bantu bamwe bazoba bariko baratanga inyigisho no gushobora kuganira no kugwaruka hariho kumbure bamwe bamaze kumva bamaze kugira ico bavuze ko nk'abakinyi nka David Beckham mu Bwongereza hamwe n'abandi bo muri Brazil baramaze kuvuga amajambo yo gushigikira ikiciyumviro c'iri higanwa cy'igikombe c'isi yose kandi bamwe badoza no kuraba abo bana bahurire mu biganiro bimwe bimwe bizore ko biraba kubw'ibyo bizoshobora kubatera intege hanyuma babone ko nabo naho bavuye kure bashoboye gushika kure kugira ngo bibahe n'icyizere ko nabo bazoshobora kuva muri ubu buzima ariko bagashika ku rugezo bashobora kubera by'ukuri icyitegererezo cyiza abandi rero nubamenyesha yuko muri iryo higanwa ntihazoba ari umupira gusa hazoba ariho ibiganiro cyangwa se amakonferensi hazoba ariho festival ni ukuvuga ngo abana bazanye bateguye ibyerekana igihugu cyabo hazoba harimwo abamenyeshamakuru bakomakomeye ku isi mbere tuheze kumenya yuko bishoboka ko vuba cyane hashobora kuza imwe mu mateleviziyo akomeye muri Brazil kuza ngaha i Burundi kugira ngo bakurikirane imyiteguro y'aba bana hariho n'indi shyirahamwe ngaha i Bujumbura ry'abantu basanzwe bagira iz'amasinema batanguye gutegura isinema izoba yerekana ubuzima bwabo bangere biteguye gushika bashike muri Brazil rero kubw'ibyo bizotuma n'amakunga amenya sankabo ingene imyiteguro yabo kandi bashobora gutuma kumbereje abana batumako canke bakabakenera hirya no hino kuza gukina umupira mu maekipe akomakomeye.
Ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryateguye mu bubaye ubwa mbere icyo gikombe cy'umupira w'amaguru cy'isi yose cy'abana bo mu ibarabara gitanguriye muri Brazil kubera ni icyo gihugu kizokwakira igikombe cy'isi yose muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatandatu. Kuba ariko baratwumviriza cyane batoba barumvise ukugene bo baratanze isiguro mu kiganiro twagize mu minsi yahera mu mwaka uheze icyo cyimvira cavutse gute FIFA yagitanguye gute?
Icyumviro cavukiye muri Afrika y'Epfo mu gihe ariko harabaye higanwa ry'umupira w'amaguru igikombe cy'isi yose mu nteguro icyo gihe rero igihe ariko hategurwa ibibuga bizokinirwamo urukino rw'umupira w'amaguru muri Afrika y'Epfo abantu ba mbere babangamiwe cyane bafashwe n'abapolisi bakabatwara kure n'abana badasanzwe ba mu ibarabara bagomba kugira ngo ibisagara bigume bisa neza rero kubw'ibyo baranyigerageza kugira ngo ntihagire abazomenya bazobona yuko hari abana b'imirabara benshi mu bisagara bimwe bimwe muri Afrika y'Epfo kubw'ibyo rero bace bamwe abana bato bamwe batwagwa mu mabohero abandi baratotezwa cyane bisa bituma rero amashyirahamwe asanzwe afasha iby'abana baba mu ibarabara cyane cyane nk'ishyirahamwe ryitwa Mutombo ryo muri Afrika y'Epfo rifatanyije hamwe n'andi mashyirahamwe bavuga bati ibyo ko mu gihe habaye urukino rw'umupira w'amaguru abana baca bafatwa nabi bagacagwa mu mporera kandi atari bijyanye mu ibarabara kubw'ibyo rero baca batangura gutegura iryo shyirahamwe rifatanya n'irindi n'andi mashyirahamwe mu Bwongereza hacavuga ishyirahamwe ryitwa Switch Children United ryiyumvira ingene ryo kwana na FIFA igihe cyose hazoba hariho integuro y'urukino mpuzamakungu rw'umupira w'amaguru mu rwego rw'isi yose n'ahazo cyategurwa izo nkino bafatanyije na FIFA rero niho hacavuka rero icyo gikombe cyitwa Citizen World Cup batanguye gukinira muri Afrika y'Epfo mu mwaka wa 2010 ariko ntibyabonetse cyane kubera ko icyo gihe iryo shyirahamwe ryari bwakomere buriro nk'uburyo rishobore kumenywa cyane mu buryo bw'ibimenyeshamakuru rero baca baheraho kugira ngo mu bizokurikira bizobe byateguwe neza ubu rero muri uyu mwaka wa 2014 babiteguye mu buryo bwagutse kandi amashyirahamwe menshi mpuzamakungu cyane cyane n'imenyeshamakuru amateleviziyo n'amaradiyo akomeye ku isi aratangura kwimenyekanisha bityo bituma rero bihinduka ikintu gikomeye rero habaye guhindura icyo gicapo kibi cy'uko igihe cyose abaye higanwa nk'iryo rikomeye abana bo mu ibarabara ari bagwa mu mporera mugabo ubwo kubaha akaryo kugira ngo bavuge ibibazo barimwo n'ibyo baciyemo kugira ngo bishobore gutorerwa umuti.
Mwibaza ko ari ikintu kizobandanya si ikintu kizoba kibaye rimwe ni ikintu FIFA yiyemeje kuzobandanya kubera ivyo byose mwari ko murasigura
ni ikintu kizobandanya kuko haba iyo shira hamwe ryace rivuka ryamaze gukomera rikora bitegura hanyuma igacaribandanya kandi kabagira amaze gushikaho ryumvikana na FIFA ko bizokwama biriko birabige cyose azo ariko baraba ku Dimond rero baragize conference ndende ibihugu byose bizagiye muri Brazil muri University ya Cambridge mu Bwongereza mu mwaka uheze aho habaye kwiga amategeko n'itunganywa ryiza ry'ingene ico gikombe kizoguma kigana giterinya kije imbere ikindi nuko hariho amashira hamwe asanzwe bikorera ibyayo mu bijyanye n'amashira hamwe kubwiza tunga yaciye yemera gushigikira agashira mu buryo bwayo kugira ngo ico gikorwa kizobanaje kandi kibe gikorwa gikomeye cyane rero uravye uburyo byasaba kugira ngo integuro dose zigende neza byari biteye ubwoba kwibaza ingene ubwo buryo buzoboneka ariko abantu bose bagiye hamwe harabonetse amashira hamwe itanga biroroha kwegeranya ubwo buryo kugira ngo icyo gikombe gishobore kuba rero nibaza ko kitadusura guhagarara kandi kiryoshe nuko by'ukuri nka new generation twabigizemo uruhara runini ya cyane kugira ngo igikombe kizobe kandi kizokomere no kuvuga ngo naho kumbere tutazoba twaserukiwe n'umugwi mu yindi myaka kizoba kiho kiraba tuzoba dufisemo n'ijambo kubera ko turimo mu bantu bagize icyo baterere mu ntango ya ngo no mu manama menshi agenda araba y'integuro baraduha karyo kugira ngo dushikirize ivyumviro vyacu
Radio Vidya America i Washington DC ikiganiro gihijambo abatwumviriza ngaruke kuri Jambe Kimasman irakiza akurikiranira hafi vyerekeye inkino akaba afise uruhara ku vyerekeye ico gikorwa cyo gutegura abana bahoze baba mu ibarabara bazoserukira Burundi mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara mu gihugu cya Brazil muri uku kwezi Beckmas nk'uko wiyemeje kuzobandanya gufasha mu buryo ushobora abana nk'abo kubijanye n'imigambi nk'iyo bijanye n'umupira w'amaguru muri rusangi muzobandanya gukorana gute inyuma y'uko igikombe kizoba giheze hamwe no muri rusangi ku bandi bana bose boba bashaka nko kugira umwuga ivyerekeye umupira w'amaguru
yego urakoze banze kuvuga yuko uruhagwanje ari rutoya cane nkuko nabivuze bwa mbere jewe ndashigikira ivyumviro byiza aho biba bivuye hose nko mu Burundi urumva ndimenye yuko ayo mugwi w'abana bahora mu ibarabara bazokina umupira w'amaguru kandi nahora na jewe muri cyane j'umupira navuze ati icyo nashobora gufasha no ufasha ikintu navuga ati uruhara rwanje ni rwabaye runini ya cane ataru akubatera intege aho naja mu Burundi canke kabwira umugenzi hirya no hino kugira ngo abafashe sinavuga yuko ari uruhara runini ya mfise mugabo ihamu nyene navuga ati uri umuntu akurikirana inkino n'ibintu biba biriko biba mu Burundi wacu nshobora kugira icyo nterereye mugabo nico buza yuko muri kazoza nshobora kubandanya mfise icyo noterera zovanga n'ukuntu ibintu bimeze kuko umupira w'amaguru musanzwe naho ari urukino arashobora gutuma abantu bahura arashobora gutuma abantu imitima imera neza arashobora gutuma abantu banatera imbere kuko nacewe aho naciye hose umupira w'amaguru warafashije cyane n'abo bana n'ubu uye ndavuga yuko ushobora kuba ari intango yuko bashobora gushika ahantu no kuvuga yuko dushobora gukoresha umupira w'amaguru nk'umushinge w'iterambere cyo je nifuza yuko ankari wacu ndazi yuko benshi bakina umupira w'amaguru mu bukene ataciyo bawukuramwo mugabo urashobora kuba umushinge w'ubuzima uhaho umenya gukorana n'abandi umenya esprit sportif ukamenya yuko habariho urukundo mu gukinana n'abandi n'ibintu byinshi nka discipline no kubana n'abantu urashobora kubikura mu rugo rukino rw'umupira w'amaguru no kuvuga yuko rero muri rusange nshobora kuvuga ati abishobotse twobandanya tubikora tugashaka ku yindi nzego ikomeye hamwe uvuga uti abana bo mu ibarabara bose bashobora kugira ijambo kubera ko umugwi wa new generation washitse ahantu herekana yuko abana bakuye mu ibarabara ari abana bafise amateka n'amategeko abakurikirana n'igihugu cacu kikabaha uruhara canke ijambo kuko bararikwiriye
hanyuma turazi ko n'abantu bakuze kenshi iyo bagiye mu mahiganwa nk'aya akomakomeye bashobora kubwoba bukabatekera ari abantu bakuze nk'abo bana ndazi ko Dieudonné Nahimana ugo ruhande bariko baragerageza kubategura no kwita psychologiquement nka wewe warakinye nko mu ma stade ari abantu benshi bashobora gutera ubwoba kumva ubwoba bwutekeye kubera aba bantu ububonye imbere yawe abo bana wo bahanura gute nibashikariya kuvyerekeye ugo ruhande
kuvyerekeye ugo ruhande gikuru nuko cyikwa cyambere benshi bakina umupira kubera bawukunda kandi iyo ugira ikintu gikunda naho mu mwanya wa mbere umera nk'ugira ubwoba kubera abantu benshi mugabo kubera ubikunda kandi ubizi ubwoba bugenda bugabanuka kandi icyo no bahanura nuko batagiye naho bavuze bati bashaka gutwara igikombe igikuru nuko boryoherwa bakagenda kuryoherwa kubera ko ari tuvuge tuti muhezagiro Imana yabahaye kugira ngo bahashike ntibagende baranze imitsi kugira ngo abatsinde gusa mugabo bagende bazi yuko bagiye kwerekana yuko mu Burundi ari abambasaderi ni ukuvuga yuko narigeze kubabwira rimwe igikuru ni uko muraze nk'umukinnyi yitwa Ronaldinho ariko arakina yama ariko aratwenga hari abantu benshi batabyumva mugabo nabone bobutangura kuza baratwenga baryoherwa ugize ikosa ntihagire umusimbira ko bakerekana yuko ari umugwi uri hamwe ukundana ushize hamwe icyo cyotuma rero iyo stress igabanuka bazi yuko bagiye kuryoherwa arakaryo kabo ko kuja guserukira Uburundi naho bazokina n'abantu bakomeye cyane ibihugu bikomeye nabone si bato inukumenya yuko umupira wose abawuzi kandi nababwiye ko bawuzi bazi gukina ari uko bagenda nyine bashaka kwerekana yuko mu Burundi naho dufise ibibazo byinshi bo bariko rabitorera inyishu kuko naho bakina umupira gusa barerekana n'akaranga ku Burundi impano rero nuko bagenda bari relaxe ata bwoba bagira kuko nabajya bakina na bose usanga nabone bafise ibibazo nkabo.
Urakoze ngaruke kuri kapitene uwo mugwi uzoserukira abo bana mu gikombe cy'isi yose mu gihugu cha Brazil muri uku kwezi Vianney ariho kubgayo hamwe n'uwundi mukinyaza ari muri uwo mugwi uzoserukira Burundi Eric Nimbona hari ubutumwa mwoshikiriza imbere ko turangiza iki kiganiro ku mwanya ugiye kuturangirana hari ico mwokongera ko
ubutumwa twarungika abarundi bari mu mahanga bwo basaba yuko badufata mu mugongo kwebwe turugwaruka tuzoseruka vema badufate mu mugongo kubera n'ibintu ntibiragenda neza bamenye yuko tuzoserukira Burundi tuzobaserukira vema bafite akantu barabe ingene badufata mu mugongo.
Eric nawe akajambo woshikiriza kanyuma muri make
vraiment nosaba umuntu wese abishoboye yuko vraiment abo gerageza bakaduterera mu barundi bo ngahe wacu mbere ari hanze ariko baranyumva ko duterera ku bijanye na entrainement n'amaki kuma muri kino gese sikaje kugira yende muri Brazil.
Dieudonné Nahimana muri make cyane mu kurangiza nubwo butumwa woshikiriza mu majambo make cyane
azamu make nuko vyukuri ijambo rya mbere rya mukuru nuko mu Burundi hariho ivyizigiro hariho ubutunzi bwinshi dufise abantu batarabona umwe nuko buri muri abo bantu yasako ari basuzuguritse nk'aba bana mbona bari mu ngorane rero kubw'ivyo birakwiye ko muri kino gihe dushira hamwe ingufu tugashigikira abantu ariko bakora ibintu byiza mu makuru mu mimenyesha makuru vyo muri kino gihe mu Burundi canke kubijanye no Burundi bavuga ibibazo gusa n'ingorane n'ibitagenda neza ariko aba bantu babonye biratanga ivyizigiro kugiye gucacu kandi igihe tukobashigikira tugashigikira nabandi ariko akora ibintu byiza byo tuma nabakora ibintu bitameze neza bumva yuko hageze yuko twubaka igihugu cacu kugakazoza keze.
Murakoze twariko tuganira na Dieudonné Nahimana yoboye ishyirahamwe New Generation gitaha abana bo mu ibarabara azojana abana bahora mu ibarabara mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru c'abana bo mu ibarabara kizobera mu gihugu cya Brazil muri uku kwezi Burundi ukaba uzoserukira akarere ka Afrika. Twari kumwe kandi na Jean-Bertrand Mansman irakiza akurikiranira hafi ivyerekeye inkino ari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze intererano muri uyo mugambi hamwe na abana bazoba bari muri uwo mugwi uzoserukira Burundi mu gikombe cy'isi yose c'abana bo mu ibarabara muri Brazil mu kwezi kuza. Kapiteni w'umugwi uzoserukira Burundi Vianney ndiho kubgayo n'uwundi ari muri uwo mugwi Eric Nimbona ndabashimiye cyane kuri ikiganiro murakoze.
Murakoze.
Murakoze namwe.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.